de Radio Izgulje Amerika. Radio Izgulje Amerika hebi di Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Burundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3. Muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabasuhuje mwese kandi bayikaze mu biganiro bya radio yanyu. Mu Burundi abagore bo mu cyaro bavuga ko abakenyezi bagenzi babo bo mu nzego z'ubuyobozi bw'igihugu nta kintu kinini bamariye.
Ntabwo batawe batanacha badufashe. Twebwe aho tugarukira twe ntabyomba n'abari ko baradufashe. Kandi se tanababona harimo bamwe bamwe tutana babonye n'ingene boba bameze n'igihe batoko.
Uwo ni umwe muri abo barundi kazi bo mu cyaro. Babivuze mu cyumweru Burundi bwahariye umugore umuhinzi kazi. Perezida mushya wa Burkina Faso Ibrahim Traore yashyizeho minisitiri w'intebe w'agateganyo umunyamategeko akaba n'umwanditsi Apollinaire Joachim Kerem de Tembera. Naho guverinoma ya gisirikare ya Guinea yifuje igihe gito cy'inzibacyuho imyaka ibiri hakaba amatora. Izo nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya ntimujye kuri radio yanyu. Tugere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Uganda abantu batatu bari mu kato mu gice cy'ibitaro bikuru by'igihugu bagaragayeho indwara ya Ebola. Yavuzwe na Minisitiri w'Ubuzima uyu munsi kwa gatandatu. Jane Ruth Acheng yanditse kuri Twitter ati ejo abantu batatu muri 60 bari mu kato mu mazu y'Imurago byamenyekanye ko bafite Ebola. Yakomeje agira ati bazimurirwa Entebbe kuvurirwayo kubera ko Murago gifite abantu 58 bagikurikiranirwa hafi bari mu kato. Yavugaga ko abarwayi bajyanwa ku bitaro bya kabiri biri mu birometero 41 kure yaho. Ibitaro bya Murago biri mu murwa mukuru wa Uganda Kampala. Abantu bemejweho Ebola ejo kwa gatanu baba aribo ba mbere bamenyekanyeho ubwandu bwa virusi ya Ebola mu mujyi batangajwe umunsi umwe minisitiri w'itangazamakuru yavugiyeho ko icyorezo cya Ebola byagenje amaguru make kandi byari byitezwe ko kiba cyarangiye mbere y'impera z'umwaka. Itangazo rya guverinoma cyo mu ijoro ry'ejo ryavugaga ko icyorezo cyanduwemo n'abantu 65 kandi kishe 27 byari bitarasobanuka niba iyo mibare irimo batatu bashya b'i Kampala. Guverinoma ya Uganda yavuze ko mu cyumweru gishize abandi bantu babiri bemejweho Ebola i Kampala bari baturutse i Mubende aho iyo ndwara yabonetse bwa mbere ari naho bakomoka. Perezida mushya wa Burkina Faso Ibrahim Traore ejo yashyize ku mwanya wa minisitiri w'intebe w'agateganyo umunyamategeko akaba n'umwanditsi Apollinaire Joachim Kerem de Tembera. Traore yabivuze mu itangazo. Kapiteni mu gisirikare Traore yafashe ubutegetsi muri coup d'etat yo ku itariki ya 30 y'ukwezi kwa 9 kandi yagizwe perezida w'inzibacyuho ku itariki ya 14 y'uko kwezi kwa 10. Yarahiye ejo kwa gatanu nyuma nibwo yagize Kerem de Tembera minisitiri w'intebe w'agateganyo wa guverinoma izayobora inzibacyuho kugera ku matora ateganyijwe mu kwezi kwa 7 umwaka wa 2024. Minisitiri w'intebe mushya asa n'utazwi cyane mu ruhando rwa politiki. Yize amategeko yayoboye ibiganiro kuri televiziyo yigenga kandi yanditse ibitabo byerekeye politiki n'amateka y'igihugu cye. Traore ejo kwa gatanu yongeye kumvikanisha ko yiyemeje kugarura amahoro no kugaruza ibice by'igihugu byafashwe n'abarwanyi. Guverinoma ya gisirikare ya Guinea yifuje igihe gito cy'inzibacyuho amezi 28 ni ukuvuga imyaka ibiri akaba amatora. Byavuzwe n'umuvugizi wa guverinoma Ousmane Gawar Diallo. Mbere guverinoma yari yasabye imyaka 3 umuryango w'ubukungu bw'ibihugu byo mu burengerazuba bwa Afurika CEDEAO urabyanga. Abasirikare bafashe ubutegetsi mu kwezi kwa 9 bakomeje kotswa igitutu ngo basubizeho ubuyobozi bwa gisivili imbere y'imyaka 3 n'amezi 3 hanyuma perezida w'agateganyo Colonel Mamadi Doumbouya asaba imyaka 3. Itsinda rya CEDEAO ryagiye muri Guinea mu iki cyumweru kwiga ubundi buryo bushyize mu gaciro bw'inzibacyuho yerekeza ku matora. Diallo ejo kwa gatanu yabwiye abanyamakuru ko igihe inzibacyuho y'imyaka 2 kizatangirira bizemezwa mu nama mu kwezi kwa 12. Abasirikare bari ku butegetsi bari basabye ko iyo nzibacyuho yatangira mu kwezi kwa mbere 2023. CEDEAO yavuze mu itangazo ihuriyeho na guverinoma ya Guinea ko yateguye ingengabihe y'amezi 28 ifatanyije n'abayobozi b'igihugu kandi ko uyu muryango watanga inkunga y'uburyo n'amafaranga byo gushyigikira iyo nzibacyuho. CEDEAO ntiyavuze igihe iyo nzibacyuho ishobora kuzatangiriraho. mukomeje kumva radijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mujye no kuri www.radio.tv.com mukurikire aya makuru kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @radio yacu mukanya turagira ku makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Mu cyumweru cyahariwe umukenyezi w'umuhinzikazi mu Burundi, abagore bo mu cyaro bavuze ko kuba hari abandi bagore babasabikira nta nyungu igaragara babibonamo. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eloge Birika neza ukorera Nairobi muri Kenya.
Ndewe ntamvise ndima nkunzwe n'ugukingenza n'abana bane abo bana nshingero nkabavurira ikiro cy'ufu bakarara bariye ahita ntibaje
bahishoza n'ibigira ni umukenyezi wo mu ntara ya Gitega iruhande y'umurwa mukuru wa politike nta kivi na gito yagira cyo kurima abana biwe bane kugira ngo abatunge abanza gucingero ni watunze umuryango kubera umugabo we yamugaye.
Ndewe ntamvise ndima nkunzwe n'ugukingenza n'abana bane abo bana nshingero nkabavurira ikiro cy'ufu bakarara bariye ahita ntibaje ndirukanga gose kandi mugenzi wanje nabo yaramugaye nta nakaza kora kubavuza ndirukanga nkagurana ababanyi n'abagenzi ahama ndayatuye nkabasubiza ubuzima ndimo ni bubi buragoye.
Ejo ni ntambukiye ho kuba ruko baye Gitega nyene avuga ko ku myaka y'iwe 70 yatunzwe no gusabiriza
seka nteka amaboko abagira neza bavashe ndumurimyi mugasifisa ho ndima nagenda nko mugasotse aho mu bya leta kaza ndacotora ku mabuye gatoya shoboye hayi mabasuma nabo bakazanganya mu gatondo iyo mvyutse mbanza gusenga saba leta y'u Burundi bone twebwe dukuze yidufashe nk'ubu nyine mu kwipuza nk'iyo tugwaye niho tugira ingorane nini utwo turya natwo ntitwobashinginda ntibo bishobora abanyakuba
mahishoza ndere imana wafite abana umunani yata wundi beza amaso
ise abana benshi je mfite nk'abana munani kubacira ingero ndi umumama biragoye twegereye icyo twose aba nk'amwege ko mutwiyumviriye ho kuza kutubata mutuvugire imbere bakaduha nk'agatari nake tukabaho nk'abandi.
Ivona nshimira imana ni umukenyezi wo mu ntara ya Bubanza mu ngero iruhande yo kurima akora indi mirimo yose kugira ngo yibesheho nabiwe atangura bwijwi rya Amerika ubwoko bw'ibiterwa yimbura
ibigori n'ibiharage n'inkore birantunze n'umuryango wanje n'agatashya ndakajyamo ndakarose kuko ubuzi bwose ndabukora.
Umukenyezi wundi w'ibubanza ararushinga no kuronka ifumbire ku giciro cyiza ibindi asanga ubuzima ashobora kubugwaza gwaza
iyo umuntu yarimo ikintu kikingora nka jewe novuga ngo wanagafumbire kandi nk'ifumbire yo gufumbira akagenza kwigura asanga yimbe cyane amangura kukira kugira ngo ndabikome imbo wagenda neza
kadekanya benda wahangayikishijwe no kuburi tonga rimamwo ariko byifatamo neza kuko akora ibishoboka byose ntarera amaboko
cyangwa kwanje muretse ko ra kubera ntaronka yo nkote cyangwa nkagenda muri ferme abandi bararima jeho nkacangenda gukubita ibyatsi nongera kugora bapfuye mu mutse kandi ntunze umuryango jewe ndum jewe ndagenda nkancita cyangwa nkabahuma nkaca nongera nkaza ngenda ndose nkutunda ndaza
media trice ni ishimwe wo mu ntara y'ibitoke mu buraruko bashira uburengero nabavuga ku munsi wahari umukenyezi mwirimizi usa nuko atacumumariye
cyo tuzatumva ngo habaye umunsi mukuru ariko ntago turabona nk'abantu baza kudushigikira ngo bavuga ati ni bigende uko
mugenzi we nawe asanga abakenyezi birimizi basa n'abatereranye
babirimizi kenshi badushira inyuma kubera ko nta babona yo katabuye rimwe avuga ati amaboko atareha ntaramukanye.
Uburundi ni igihugu kiri muri bike ku isi abakenyezi baserukiwe mu nzego bihagije bafite ibice 30% mu nzego zifata ingingo bamwe mu bakenyezi birimizi barishimira urugero baserukiwe ko kuva ku nzego zibanze kugera mu biro by'umukuru w'igihugu uciye mu makomine intara muri leta n'inama nkenguzamateka n'inshingamateka. Ariko harabandi bemeza ko abakenyezi bagenzi babo baratowe canke bitoreye atakintu kinini bamariye
ntashobwe batowe batanacho badufashe twebwe aho tugarukira twe ntavyombana bariko baradufashe kandi sitana babona harimo bamwe bamwe tutatana babonye ningene baba bameze n'igihe batogwa ko batanadutemberera ngo baze kudutemberera badukoresha inama.
Umukenyezi wo muri komine Rugombo mu cibitoke hari kindi kintu kimushimisha kurusha kubona muri usangi abagabo babirimizi batagitana ibikorwa abatambukanye babo muri kahise
ubu tubayeho neza kuko aba bagabo barafasha muri bimwe bimwe bishoboka kubera inzara yagira tera yarashishije ubwenge abagabo benshi barafasha abakenyezi barita ibikorwa byo mu rugo umuntu arabona neza atari byiza.
Felix Ngendabanyi kwa munyamabangana yagayezwa mu bushikanganji bukuringanisha ibitsina akeza abakenyezi birimizi avuga ko ari inkingi y'iterambere ry'imiryango n'igihugu.
Muri rero inkingi y'umuryango n'igihugu muri akarahara mu Ruganda ntibacura kuko umukenyezi imizi ari warima ibitunza bene igihugu bose umukenyezi imirimizi rero ategerezwa kuba n'umworozi kugira ngo ibitungwa yoroye hambavu yo kumufasha kugwiza umwimbu bitume aronka ifungurwa ziva mu bikoko
ibiharuro bitangwa nabo ni byerekana ku cyakane cy'abantu bamwisi ari abakenyezi ariko bari munsi y'ibice 20% byafite amatongo biharije canke batorana mu gihe mu mitumba busumbasumbana bw'imishahara hagati y'abagore n'abagabo bushobora kugera kuri 40%. Onimenyesha ko mu gihe abakenyezi bohabwa amahirwe amwe n'abagabo umwimbu ushobora kuduga ku rugero rw'uko abantu bugarijwe na kigoyi bogabanuka gushika ku bantu bari hagati y'imiliyoni 100 na 150 ku isi. Igisata cya onikijeje abakenyezi naco kivuga ko muri rusange umukenyezi umwe kuri batatu bafite akazi akora mu gisata cy'uburimyi. Eroja ulika aneza, juja Amerika.
Leta ya Tanzania yafashe ingamba zibuza Ebola kwinjira mu ntara 5 zihana imbibi na Uganda. Zirimo ya Kigoma icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin.
Umushikiranganji ajeje amagara y'abantu mu gihugu cya Tanzania Umi Mwalimu mu nama n'abanyamakuru kuri wa gatatu ku mugwa mukuru w'ubutunzi Dar es Salaam yavuze ko icyo cyorezo giteye impungenge mu ntara za Kagera, Mwanza, Kigoma, Geita na Mara arizo zihana urubibe n'igihugu cy'Ubugande. Umutegarugori Umi Mwalimu yemeza ko mu gihugu cya Tanzania atamugwayi wa Ebola aravugwamwo gushika n'ubu, gusa leta yiteguye guhangana n'icyo cyorezo cyane cyane muri izo ntara zegereye igihugu cy'Ubugande. Yashimangiye ko leta ya Tanzania yamaze gufata imikenyero yo guhangana n'icyo kiza cyane cyane mu ntara ya Kagera, ariyo nzira nkuru yo kwinjira no gusohoka igihugu cy'Ubugande ujya muri Tanzania. Gusa mu ntara ya Kigoma ariyo icumbikiye impunzi z'Abarundi biraboneka neza ko atana kimwe kirakorwa mu gukingira abanyagihugu impunzi zituyemo.
Uwepo wa ugonjwa wa Ebola katika nchi jirani unaiweka nchi yetu katika hatari kubwa ya kupata mlipuko wa
indwara ya Ebola ivugwa mu gihugu kibanye cha Uganda iraje ishinga igihugu cacu kubera ibikorwa byinshi dukorera hamwe mu by'ubutunzi n'iterambere, ariyo mpamvu nyamukuru yoza n'ico cyorezo mu gihugu cacu. Zimwe mu ntara ziri mu kaga ya mbere ni Kagera, ari nayo mpamvu icegera canje yamaze gusohora yo kuraba uko mu bihe biri imbere twofata ingingo zikomeye zo kwikingira. Uretse Mwanza, Kigoma nayo ni ntara ya gatatu mu ntara za mbere ziri mu kaga.
Kwa hiyo Mwanza inaingia namba 2 katika kuwa kwenye hatari zaidi, lakini Kigoma, mkoa wa Geita na mkoa wa Mara.
Impungenge ni nyinshi kuri zimwe mu mpunzi z'Abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta cyo kimwe na Nyarugusu ko zohaba zandura uwo mugera. Ni mu gihe yatanyigiye icyo cibure imigambi yo kwirinda n'icyo cyorezo iravugwa muri izo nkambi gushika n'ubu.
Twebwe impunzi z'Induta turafise ubwoba budasanzwe, ubwoba bwerekeye n'ikiza cya Ebola. Yumva corona yaraje iragenda, ariko Ebola nayo dufise ubwoba budasanzwe. Turumva yo mu gihugu cyo mu Buganda ko yatanguye sasa kinganda, ariko rero twiyumvira nko mu gihe byoshika ikaza ngahinduta naho twogira ibibazo bidasanzwe. Ngahinduta dufite ibibazo isuku rike, amasabune ntitoronka, ibyangombwa bijanye n'isuku ntitoronka. Reka mbere navuga yuko ubu amashyirahamwe akidufasha dufite ibibazo rero bidasanzwe, nko mu gihe icyo cyo kiza cyotera ngahinduta byoshya bigenda gute ku mpunzi ziri ngaha muri Tanzania. Twoca tufanye tukaherekera rwose
Imana yabaye iradukingira irige ntayo itangira dushikira mugabo turayumva. Twa Imana yafe turi yaradukingiye kuri ubu tuzokomeza dusenge Imana ikomeze iheziyo ntidushikemo. Mukomeze mudufasha muri byose n'icyo kiza, mudufasha no kugira ngo mudahe kugira ngo biheri bihige iyo biri nibizatse ino nabo tukaba tugifise akahenge.
Nikindi dusaba rero, turasaba leta ya Tanzania hamwe n'amashyirahamwe ko yogerageza ikaduhereza amasabuni kongereza n'ubuvuzi. Reka n'ubuvuzi ntibuko buragenda neza mbure nko mu gihe rero iyo Ebola yoshize ata buvuzi bari bukwiye byose urumva tujya duhona twese twopfira rimwe twese.
Ishyirahamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ariryo rigeje amagara y'abantu mu nkambi ya Nduta ribwira ko rizokoresha akato ryari ryateguye kwakiriramwo abarwayi b'umugera corona mu gihe ho kwibonekeza umuvuduko w'icyo cyorezo Ebola mu nkambi. Gusa iryo shyirahamwe riri mu migambi yo kwitegura gutanga inyigisho ku mpunzi z'Abarundi n'Abanyekongo ubijyanye no kwirinda icyorezo Ebola mu nkambi za Nduta na Nyarugusu. Mu ndwi zibiri ziza mu ntumbero yo kwirinda icyorezo Ebola kimaze guhitana abatari bake mu gihugu kibanyi cy'Ubugande, kuva mu ntara ya Kigoma icumbikiye impunzi z'Abarundi n'Abanyekongo, James Jovini, ku bw'ijwi ry'Amerika.
mukomeje kumva radio ya Amerika ivuga Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mujye no kuri www.radio.com mukurikire amakuru ya radio yanyu kuri Facebook na Twitter muradusanga kuri @radio yacu makanya nisha kiganiro mumenyereye Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Combo Taxi.
Mugiye gutega amatwi Combo Taxi. Taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Mugomba mwumvirize Combo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini.
Munenda kusikiliza Combo Taxi, taxi ya Grand Lac.
Shufira baneza ntugunga mu bantu.
Mama, mina baona.
Kiwi, ngiwa bonye yuko batwaye sandugu ngira bagiye gushengura.
Niye mina je le famille sana. Na kinye kinabafikia antuka kinatuchukiza sana ni kitu cha huzuni.
Ni biki.
Antuka ule gars anakufa mbaya sana. Na wenyewe banamuoni ba refugee muumuru. Mungu wangu, binatuzikisha sana a watu ya muumuru. Ingelikuwa hata gisi tuwatafutie na shie gisi ya kubamaliza bakufe.
Oya shufu.
Hapana. Ningelipenda hata kabisa na shi tufanye hata basi gisa kutosha aba baiane mwinchi yetu batu bachafu na aba fie yetu na wabana akili viwele wele tu ya kuna natafutana na kuolewa na bagarso wa muumuro abana akili haba na mke na
abu so, nukuri ndabizu mvayu kubabai idashi kiwa mga na vilababaji alikorero mture nza karimbi unye muwa muru weza chaba mumi
mama au yapate experience ya batu yongele
si wawa jina kubuga yuko abahungu bimu humuro baza kureshi wanyi vugu kandi zosi nizi uno munsi niko byamye hambere hose urashaka wumvirize no mu mateka yaka karere kazi twange duhana bageni bakaba umujyango umwe
mama ngo ya kidogo nikamate kwanza kinyia yangu kisha ndakuya nibeleze vitu yenyewe vilipitikana karibu kia karibu sogelea kwa mbo taxi mlango kwa wapi karibu
urakoza cyane shofe nina bozi modoka rwose nashobe kandi sinabasha kugera kure kubera ko nyandira kuri no mbago
uko wa muhumuro we
Ndakwondo ya
toka moto gare yangu.
Ngizenera
akubwiye yuko adashobora kuja kure kubera ari kuri bikiye. Uri kuri mwirukana ngo ave mu modoka. Nani ubona ko keneye abamufasha?
Sitaki na sitaki mtu wa muumuro mu moto gare yangu.
Shoferi mbabara rwose ukagira imana.
Sasa nataka mie nitoke nje mi peke nje nifungele mlango. Batu bachafu ba uwaje. Gise mtu huyu akaka yetu.
Gose ntaro hari nagize mu byabaye kurira mugenzi wanyu wiho. Ngizo ko nanye nakubiswe nabo bene wacu ndimo mbaboza kumugira nabi. Amahirwe nuko nabashije kubacika ngahamagara polisi. Ndio bakabara fashwe
tunabayua sana nyie kwanza ngwa niite watu wangu wote babugo bakuye banisaje tuangalisha kufanyizia mbaya wewe mtu wa muumuro wewe mlozi
oya nani mwanzo ngwa kanigirisha
tena kanambe bakuko na wewe
mimi ndio ubona
mimi naambia kitu vyenyewe natufanyizia vinatuzikisha sana na hii uchafu wa telefone nao sasa mbona haitike
umva nkurahira rwose mfushe rukunda barenze nkubwije ukuri sinshobora kugira nabo munyabugo
we mpyisi we
twituye mpyisi kuva no kuba sokuruza bacu urese no kuba abanyabugo arabaturanye turi umuryango umwe
unasema famiye tulibakaribisha saba refugee kwetu bugo injo merci nye munatupatia mpyisi moya
reka kurenza urugero nawe nimbi mpunzi imwe cyangwa zibiri zarabagokeye zikagira nabi nukuvuga ko abanyamuhumuro bose baca
baraya
bote ni bamoya atunge li ataba karibisha kwetu saba refugee aba mpyisi
aya magambo yawe rwose ndayarambiwe yego mwaratwakiriye ariko namwe twabakire mu bihe byashize
muri tukaribisha kwenu mwe
none
siku gani
ariko so nibutaza amateka ngaho
Auna tahaya mina kulapia mie kujina ya tate yangu migambi na njo mwenye alikuwa mtu mkubwa sana mfamilia yetu.
Unasikie?
Na kulapia kaburi ya tate yangu migambi.
Sokoni ni migambi? Migambi wivu kimbele ni soko nezaneza?
Migambi wa mbele ya soko gisa naongea ndiyo.
Uwauru mwuzu kuruwa migambi wawe? Eh? Niko? Uwunuwa nangu hama kuruko soyo kuru. Uwunguwa migambi. Alimusa zanyo wakuru.
Eh? Maake wako kuze yangu?
Mwansubiri ni mwako kani, mwa wiki?
Mwa mada, uo migambe imereso kiwabi huko. Ni musazo wanyo kurugulikia, uwe yaje gutura huko, huko nyuma.
Hariko mana ya... Nye, vya murababzi anu. Urabo ni vizio wagiru kore?
Mama mene.
Hariko, hivi vini, jio sinuwa niyo vya avu. Ukukunda wanya muhumuro, wanya rusangi na majabugo. Tukwama tukita na bamgana. Tukashaka kugira ni nana abi, tukita bandi ngo ni babi, abandi ni babi. Nani mwubo ni mwubo nyeko muri, mwuru mjangu mwe mwebi.
Mama mene sikia haya.
Tendu mwiu.
Leo njo mwino nakatu kwa mwaya kabisa.
Urabibu onyi.
Anipatia taya ambiba.
Chari kiganiro Combo Taxi igikino mutegurirwa na La Benevolencia Grand Lac.
Combo Taxi ni buri wa gatandatu na buri cyumweru guhera saa 12:20 z'umugoroba
kwenye radio Voix d'Amérique.
Nyuma ya Combo Taxi dusubire mu Burundi. Amashyirahamwe yigenga mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba aheruka kwandikira Perezida Evariste Ndayishimiye amusaba gushyira mu ngiro urubanza rw'urukiko rukuru rw'umuryango EAC. Ruvuga ko manda ya gatatu ya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza n'inzego zakurikiye zagiyeho mu buryo bunyuranyije n'itegeko nshinga ry'u Burundi n'amasezerano y'amahoro ya Arusha n'itegeko rigenga EAC. Inkuru ya mugenzi wacu Kevin Inkuru ukorera ikigari mu Rwanda.
Ubwo rwandiko rwatewe ku mukono na mashami ku gite cyabo hamwe n'inani zirimo ayarenga amajana abiri akorera ahanini mu karere ka Afurika y'ubuseruko. Ayandi nayo yashigikiye ubwo rwandiko ni nka Human Rights Watch n'urunani EACSOF ruhuza ayo mu karere ka Afurika y'ubuseruko ari nabwo rwitwaye muri sentare nkuru ya EAC. Mu ngingo iherutse gusohoka iyi sentare yerekana ko ayo mashami yatsinze urubanza rwemeje ko manda ya gatatu ya nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza yahunyanze ibwirizwa shingiro ry'u Burundi amasezerano ya Arusha n'itegeko rya EAC mu mwaka w'2015. Ubu abo bitwaye basaba ko ingingo ya sentare yoshigwa mu ngiro. Icyo bikoze sentare yerekanye ko bigoye kuyishyira mu ngiro kuko urubanza rwacitse uwatwaye iyo manda itavuzwe ko rumwe Petero Nkurunziza yari yitabye Imana ndetse hari n'inzego nshasha. Yamara ayo mashirahamwe yigenga abona ko hari bishobora gukogwa ashere niko yagize atwara ishami ry'igiteka yaserukiye bagenzi we kuri mikro y'ijwi ry'Amerika.
Icya mbere ni uko yosubiza iteka abajyambuwe abo nabo bakaba abarundi 2000 bagorewe makambi y'impunzi n'amashyirahamwe ya politiki imigambo ya politiki myinshi iri mu buhungiro n'indi iri mu Burundi amashyirahamwe yigenga ari mu buhungiro ndetse mbere n'ari mu Burundi n'amaradiyo n'ibinyamakuru bikore mu buhungiro n'ibindi biri mu Burundi bidakora byigenga kubera iyo nyangwa by'amategeko.
Leta y'u Burundi yoyo ibona ko ugwaciwe na senere nkuru y'umuryango wa EAC atakibanza n'inseguro rufise. Umuvugizi wa leta Prosper Ntagwamiye yabivugiye kuri mikro y'ijwi ry'Amerika mu kiganiro c'abavugizi b'inzego nkuru z'igihugu mu mpera z'ukwezi guheze.
Ijyangingo nta kintu kinini kizoza gufasha kubera ikiringo cari cateye impari cyo kuva mu 2015 gishira umwaka wa 2020 caraheze. N'uwico kiringo cega Imana yakoze ibyayo na kiriho ni kimwe bitambwa ifaransa sans obje. Ikiburanirwa ntikikiriho, ikintu kiburanirwa kitakiriho urumva ko n'ubwo rubanza ari mfagusa.
Yamara amashyirahamwe yigenga yo mu karere na mpuzamakungu asaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye gutanga akarorero keza mu gihe ari nawe asanzwe arongoye uwo muryango mu kiringo cy'umwaka.
Bagaruka bizwa shingiro ry'2025 iryo bashyizeho kugira ngo bahane abo bari bise abasi b'igihugu gifutwe. Amashyirahamwe yugawe abo bashyize ku mamanda dare babanze babihagarika ubwa mbere hama ategerezwa kujaho ibiganiro bizohuza abanyepolitiki bari mu gihugu abanyepolitiki bari hanze amashyirahamwe ari mu buhungiro n'ari mu gihugu na leta y'u Burundi bigatuma za mpunzi zigorewe mu makambi y'amashyirahamwe ari mu buhungiro abanyepolitiki bari mu buhungiro akore ku mugaragaro.
U Burundi ntibukozwa icyo cyifuzo cyo kurekura imfungwa za politike. Prosper Ntagwamiye yatangaje ko ikibazo cerekeje abashatse gutembagaza ubutegetsi ari umurongo ntarengwa.
Ngira ngo nitwokurwa turaje kukabaje nde nyerekana yamwe amagrenade ntuba ko ari umugumuko imigumuko irahanwa n'amategeko. Bajya rero bagombye gutembagaza ubutegetsi bw'ubutegetsi bwariho bwitorewe n'abanyagihugu ku kiringo kikiriho. Amategeko y'u Burundi nayo arahana kongera gahasha abantu bose bagomba gushikira ubutegetsi biciye mu gikenye.
Gusa abo baranira agateka kazi na muntu bemeza ko nyabuna ubwo rubanza rwaje kwerekana ko abakurikiranwa kuri ico caha atari bo bari bakwiye kucagirizwa nk'uko bisigurwa na Maître Dieudonné Bashirahishize umwe mu baburanye ubwo rubanza yarusha muri Tanzania ijwi rya Amerika yakurikiranye gushika ruhere.
iyo sentare yemeje yuko umugambo uri ku butegetsi washizeho nkuru nziza watembagaje amategeko yose y'igihugu nayo mu karere igihugu cagirako ubu rero ubwo rubanza ruje kwerekana abatembagaje ubutegetsi abaribo nabo batembagaje amategeko igihugu cagirako
amashyamwe yigenga aremanga ko afise uburyo yacishijemo urwandiko rugashekira wo rugenewe perezida Ndayishimiye mu kiganiro utwara sentare ya yase umurundi Nelson Kayobera aheruka guha ijwi rya Amerika yaravuze ko gushira mu ngiro imanza z'iyo sentare bitoroshe
sentare cy'imanza ariko cyasigenda kugukurikira kuri uko urwanza washyizwe mu ngiro Nuko wasinze nibagaruka gusaba ati ndabasavye ubaza kwanje bishwe mu ngiro leta nishwe mu ngiro akazo magaruka ariko kubera yuko yasenari ibihugu utaweze mu ngiro ubuhonyanze ibitegeko
Nikopiago ijwi rya Amerika rifise ubwo rwandiko rwarungikiwe kandi abakuru b'ibihugu vy'akare ka Afrika y'ubuseruko nk'Uganda, Rwanda, Tanzania, Kenya, Sudan y'Epfo na Republika ya Demokarasi ya Kongo aba banyacubahiro basabwa gufasha kugira ingengo za sentare y'umuryango barimwo zeshegwe mu ngiro Pierre Claver Niyonkuru Kigali kubwijwi rya Amerika
Muri isanga Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikije ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mwarimu tuteze amatwi naha ibiganiro byacu bihumurije ndabashimira cyane ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika nshimira n'abagenzi banjye bose bagize uruhare mu biganiro amajwi yashyizwe hamwe na Nadia Taha kuri mikoro mwe kumwe nanjye Eugenia Mukankusi tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muherereye hose
Americana, you are your moon, Ara. You are